Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Nawe mukije nchuti bakunzi mwahisemo kumva ibiganiro bya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara kiremeshereje muri studio ya 18 na Joy Diane nahazwe.
Kiri umwana tahe ashobora kuva mu muryango nuko aba yabyisabiye kandi akaba yateguwe kwiye kugira ngo abone yuko ategerezwa kuva mu muryango. Iyo bishitse rero gatahakanwa atabyisabiye ashategerezwa kugaruka kuko cya gikomere yari afise aba yakigumanye.
Yunisi Ndayigaya Felix aserukira ishiramwe OIDEBE riharanira gateka k'abana mu ntara ya Ngozi atanga zimwe mu mvo zituma abana bariko baravanwa mu mabarabara bashima kuyasubiramwo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ku Bufaransa buriko burasaba ko inama ya ONU ihijeje umutekano ku isi ikora na vuba kugira ngo yige ikibazo c'ivyagirizwa Libya bijanye n'urudandazwa rw'abimukira abanyafrika mu bikorwa vy'ubuja. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yavuze ko amasanamu ya video yerekanywe na televiziyo y'abanyamerika CNN mu ndwi iheze ari ibintu bibabaje kandi atawo vyihanganira. Mu majambo yiwe yagize ati "Ndugure twamugina n'ivyaha bihohotera kiremwa muntu ndatwugaye." Macron yavuze ivyo ahejeje kubona n'umukuru arongoye ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika Alpha Conde. Yongerera agira ati "Ndizigiye ko dushobora kurwanya abo bakora urwo rudandaza kandi ibihugu vyose bikoreye hamwe na kibuza kwa kukagwi katosambuka kandi kagahanwa." Televiziyo y'Abanyamerika CNN yerekanye amasanamu ya video aho abirabure batwagwa kubagura basa nk'abifuza ko babarimira. Umwe yagurishwa amadolari y'Abanyamerika atarenga amajana ane. Ayo masanamu yarakwiragijwe mu makungu ndetse harabana bihereza amabarabara ku migabane itandukanye kugira ngo babyiyamirize. Inama ya ONU ijeje umutekano ishobora gukorana mu ndwi iza kugira ngo bige kuri ico kibazo nk'uko bishikirizwa n'umudiplomate w'umufaransa muri ONU. Hagataho igihugu c'u Rwanda cemeye kuzokwakira abipfuza kuva muri ico gihugu ca Libya batewe ubwoba n'urwo rudandazwa bice mu itangazo ryashizwe ahabona ejo na leta y'u Rwanda. Kigali yavuze ko uretse ko yiteguriye kubakira ahubwo izo naterera n'uburyo bwo kunguruza abipfuza kuva muri Libya bumva ko ico caha gishobora kubashikira. Papa Francisco umwungere wa Ekleziya Katolika azobonana n'umukuru w'ibiro vya gisirikare mu gihugu ca Myanmar hamwe n'abayisilamu b'abaruhinga bavuga ko bahanwa n'igisirikare c'igihugu bahamwa n'igisirikare c'igihugu murantunga. Mu rugendo agiye kugira muri Myanmar kuva ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 11, Papa Francisco azobonana na General Min Aung Gato imbere yaho abonana abandanya mu gihugu kibanyi ca Bangladesh. Ugo rugendo agiye kurugira mu gihe amashirahamwe aranira gateka ka muntu hamwe n'ishamwe mpuzamakungu ONU barega igisirikare c'ico gihugu gutoteza inkwehwa z'abayisilamu. ONU igiranya ko abayisilamu bo mu bwoko bw'abaruhinga barenga 600,000 bamaze guhungira mu bihugu bibanyi harimo Bangladesh aho baba mu makambi atandukanye y'impunzi. Radijuki Amerika mura tukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuruga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na kuruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi uno munsi n'umunsi wa karuhuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi witwa Thanksgiving umunsi w'amashimwe aho imiryango ihura abagenzi bagahura umwe wese agashima ivyo yaronse mu mwaka kongera agashimira uyundi mu vyo yamukoreye badasize inyuma Imana uyu munsi rero urahimbazwa mu bihugu bitandukanye muri Canada ni iwa mbere ugira kabiri mu kwezi kwa 10 mu gihe aha muri Amerika wama uhimbazwa imisi yose ya 4 igira 4 y'ukwezi kwa 10 inarimwe twifurize rero abashobora ko ariko bumva ijuru ya Amerika bakaba bahimbaza no munsi wa Thanksgiving umunsi mukuru mwiza. Abana mwibarabara bagize imisi bafatwa n'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura bariko barafashwa gusubira iwabo n'amashiramwe asanzwe akora mu gisagara mu gisata cagateka kazi na muntu mu ntara z'uburaruko ariko abatari bake muri bo bashima guca bisubira mu mabarabara yandi ibindi kwino nkuru mumenyesha makuru wacu mu ntara ya Ngozi Jean Bosco Ndarurinze.
Kuri uyu wa gatatu ishyirahamwe riharanira agateka k'abana Fondation Stam ryakiriye mu bigo vyaryo imuramvya mu Kayanza n'Ingozi abana 11 Nduwingoma Odira ajejwe vy'agateka k'abana muri Fondation Stam avuga ko bakorana n'ayandi mashyirahamwe kugira bashikane abo bana mu miryango.
Batwaye abana 11 ariko bose ntitwabatahanye muhira kuko bava mu province ya Ruguru bari bafatiwe muri Besser. Turakorana n'ayandi ma organisation turashobora kubakurayo rero twebwe duca tubakira mu bigo byacu kugira ngo tubategure bashobore gutaha tubashikane muhira biteguye nyene umutima bashobora gushikira mu miryango yabo.
Abo bana bamanuka mu gisagara cya Bujumbura bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu biyunguruza ku buryo butoroshye rimwe na rimwe bagahura n'amasanganya nk'uko bishikirizwa n'umupfasoni Nduwingoma.
Muhora mubibona namwe ko n'abana babigira bagafata bigiye biduga bagasanga bafashe biduga kuya kuntu baduga ku duga nk'amwe biki nta kuntu usanga bavuga ngo barafite uburyo ngo bafashe mabisi cyangwa bafashe imiduga n'ibiki barakubwira ko baje nyine ku bintu by'amagende hari abantu bagira amasanganya mbere uretse no mu nzira niyo bari bamaze gushika ino ibujumbura imibarabara barakubwira yuko hariho bagenzi babo bagira amasanganya hariho abapfa hariho baribwa barabyore donc barafatwa ku ngufu amasanganya barayagira.
Umufasoni avuga ko mu gusubiza abo bana mu miryango bategurwa n'ababifitiye ubuhinga basanzwe bakorana. Sindayiga ya Felix aserukira ishyirahamwe UIDEBE riharanira agateka k'abana mu ntara ya Ngozi ni rimwe mu mashyirahamwe akorana na Fondation Stam mu gikorwa cyo gusubiza abana mu miryango. Iryo shyirahamwe rikoresha ubwo buhinga.
Rero twebwe ibikorwa byacu tubikora kugira ngo uyu mwana ubwo buzima bubi bw'ingorane yagiyemo tugerageze kugira tumukuremo hama tumushyire mu buzima bwiza kugira ngo ashobore gutera imbere ashobore kwirondera akazoza ejo ashobore gutera imbere. Abana ngaha nivyo turabakurikirana tukababumviriza tukabakorera ibikenewe ariko iyo hageze ko basubira mu miryango kigo Fondation Stam turabikorana kugira ngo dufashanye gusubiza mu muryango umwana n'ingene dushobora kubakurikirana bamaze gushika mu miryango yabo.
Biramaze kuboneka aho abana basubizwa iwabo haciye iminsi mikeya bagaca bagaruka ivyo vyo babiva kuki. Felix Sindayigaya
yari muri politike yuko abana bakura mu barabara mu mugambi wa leta byarashitse rero bagatahanwa atanu gasanga atanu ntiyateguwe rero yatahanwa atateguwe kubera yangorane yatuma ava mu muryango ayisangaho kandi abayagiye atavyishakiye ko ntabaragera ko kugira umwana atahe ashobore kuva mu muryango nuko aba yavyisabiye kandi akaba yateguwe kwiye kugira ngo abone yuko ategerezwa kuva mu muryango. Iyo bishitse rero agatahakanwa atavyisabiye ashategereza kugaruka kuko yangorane iba yaramutumye ava muhira ntiba yaheze ca gikomere yarafise abayakigumanye.
Kuva uyu mwaka utanguye ishyirahamwe Fondation Stam rimenyesha ko rimaze gusubiza mu miryango abana 213 ubu rikaba ririko ryakira abana benshi mu bigo byaryo kubera igipolisi kigize iminsi mwisekeza ryo gushyira mu ngiro umugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco ndarurinze arakenuye tukiri ku makuru y'Uburundi biro vy'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa birabandanya gutanga ubutumire kubegwa n'amatati ya politike kugira ngo bazokwitabire ibiganiro bitegekanijwe gutangura kuri no wa mbere ku batavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani Senared ivyo biro bivuga ko vyatumiye bamwe mu barugize aho gutanga ubutumire bugenewe urunani rwose ivyo abarimwo bakabibonamwo agahaze inkuru tubazumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru
Abegwa n'amatati nka bose baramaze guhabwa ubutumire abane nabo twizeye ko buzobashikira vuba cyane uko niko ibiro byo muhuza byatangarije ijwi rya Amerika muri abo begwa n'amatati bamaze guhabwa ubutumire harimo leta y'u Burundi umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD abahoze batwara Burundi n'abandi isoko ry'amakuru yacu rivuga ko ari urutonde rw'abantu barenga gato 120 bazotumigwa harimo kandi n'abatavuga rumwe na leta baba abari mu gihugu nko mugambi sabanyafrodebu ishami ry'umugambwe iprona riri mu runani amizero y'abarundi umugambwe iprona uri muri leta n'abandi banyepolitike batwara imigambwe itandukanye Ibiro vy'umuhuza Benjamin Mukapa vyemeye ko bimaze guha ubutumire n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu bari mu runani Senared abo ni nk'uko twaruguru runani Charles Nditije umunyamabanga nshingwabikorwa wabwo n'uwahoze atwara inama nshingamateka Pio Ntavyo hanyuma haratumiwe kandi abantu babiri basorokira umugambwe MSD n'abasorokira umugambwe SNDD ya Leonard Nyangoma ibiro vyo muhuza Mukapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania bisigura ko kubona hatarungiswe ubutumire bugene urunani Senared rwose aho gutumira barugize ku giti cabo vyatumwe nuko harabari banse kwitaba kwicarana n'ubwo runani ibiro vyo muhuza birahumuriza ko atakibazo na kimwe kirimwo Nawe biruko abo bagize urunani Senared bobo siko babibona mu itangazo baheruka gushira habona Charles Nditije arorongoye avuga ko bitumvikana ikindi kibateye amakenga nuko no kubutumire biswe aba acteurs politiques aho gutumirwa nk'abatavuga rimwe na leta canke nk'urunani iruhande yabo n'amashirahamwe yigenga amwamwe aramaze gutumirwa n'ingishirahamwe Oricome rigwanya abagibiturire n'abasesagura amatongo ya leta Ejo shiramwe mbere ryarungikiye rwandiko muhuza Mukapa ari musaba ko atohengama mu gutumira Gabriel Ofyiri atwara iryo shirahamwe abona ko muri ivyo biganiro bizotangura itariki 27 ukwezi kw'11 gushika itariki 8 z'ukwezi kw'12 igitigire c'abatumire bemera ubutegetsi congana n'igitigire c'abatabwemera gucyo ku bwa Ofyiri hakaba ibiganiro hagati y'impande zibiri zinganye nguvu ahamagarira umuhuza gutumira wowe safite ico yoterera naho yoba atemegwa no butegetsi ico bikoze harundi mugwi w'amashirahamwe yigenga agwiriyemwo ayahunze igihugu yiyamiriza ivyo biganiro avuga ko atabiganiro nyizina bizoba afatiye ku butumire bwatanzwe ayo mashirahamwe ico kime na bamwe bo batavuga rumwe na leta bo mu runani Senared batangaza ko batazovyitaba gusa abatavuga rumwe na leta co kimwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga bari mu gihugu bamaze guhabwa ubutumire bemereye ijwi rya Amerika ko bazokwitaba ivyo biganiro bitekanjwe ko muri ivyo biganiro bizomara indwi zibiri bihuza abarundi hazovamwo amasezerano yo gutuma indiane za politike zihari zihera nkuko byemezwa n'ibiro bikuru vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mwitangazo uwo mujyango washize ahabona uvuga ko umuhuza yiteze ko hazokwitaba abanyepolitike benshi bashoboka kandi ko bazoshira imbere ineza y'abarundi Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver ni inkuru na wewe urakenuye inkuru yawe abashaka gusura kuyumva bashobora guca kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya akadisho ku mbuga ngurukana bumenye
Cha bijya biranuka nuka kwa rivyo
kandi bihu
ngo nibihu kandi na vyisomeye
ndakubiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
eka sivyo dupingi dupingi utangiki
mupinga mupingi umvire zijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
No musi rero kwera ko tubaze tukiri twinshi ku rubuga Facebook rw'ijwi rya Amerika ahari inkuru y'umugabo w'imbonekarimwe mu Burundi yatunze ubwoko butandukanye bw'ibikoko byo mu ishamba harimo n'ibisanzwe bitinyitse cyane twashimye kugaruka ku iyo nkuru twari twabashikirije ku munsi wa kane bamwe bati uyo mugabo arakoreshwa n'ubushobozi bw'ibintazi abandi nabo bati ashobora kuba ari umukunzi wo gukingira ibidukikije ni mu gihe we yabwiye umenyesha makuru wacu Diane Ndonse yamusanze kumuhana iwe ibujumbura yuko ataka kintu na kimwe kibi kimutuma gutunga ivyo bikoko. Reka Diane Ndonse adugere atugire ivyino nkuru.
Huko biboneka ku video iri kirahana hanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ngendera Albert aba muri zone Gatumba yo muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura atungiye muhiriwe ahaba n'umujyango wiwe ibikoko yegeranije abikuye mu mashamba no mu mazi bigizwe n'ingona umunani inzoka yo mu bwoko bwa cobra imafu ibinyamasyo bitandatu amafi hamwe n'inguge. Umworozi yaragerageje gusa nubaka uruhongore rwavyo n'insinga akurikije ubwoko bwavyo naho bisanzwe biba. Ibiba mu mazi yarayazanye muri ugo rugo rwiwe rupima imetero 50 z'uburebure kuri 25 z'ubwaguke. Harabibaza aho ngendera Albert yakuye icyumviro cyo kubitunga.
Bimika Nelson Mandela mu munsi mukuru bawugirishije inyama ya crocodile kuri table d'honneur babaze urugona runini rurerure umuntu agakura inyama hashaka bice biranezera ko mbonye ari inyama y'icubahiro njino mu gatumba mpungiyeho ntambona ko no zitunga nanjye nkazigwiza.
Abatari bake kandi ku mbuga ngurukana bumenyi bari bajije ingene umutama yashoboye kwegeranya ibikoko biri mu inzoka hamwe n'ingona. Mbere hakaba n'abavuga ko ashobora kuba ari umurozi. Ibyo ngendera Albert ahakana nyabuna akavuga ko ubushobozi abukura ku mana.
Gushika n'ubu uyu munsi beshi bavanga ndo umurozi ariko siko biri kuko muri bibiliya y'Imana mu itanguriro Adventist biranditse ko umuntu Imana yamuhaye ububasha bwo kugaba no kuganza ikintu cyari cyo cyose kiri ku isi. Naho muzohonera inzoka muzoyihonera ntizobakomora urazi ku inzoka rigikoko kibi mugi Imana yaragitanze kububasha kumuntu abatiyizi rero inguvu bafise nico gituma ibatera ubwoba babona ko ari iby'abarozi. Uribuka hari nk'abakubwira ku inzoka kuyitunga ubutunzi daimoni ibiki ariko muribuka ko Mose Imana yamuhaye inkoni agendana inkoni yayihindura inzoka kugira ico kurya inzoka z'abanyagiputa.
Intumbero yo korora ibi bikoko n'urukundo avuga ko abifitiye. Avuga ko asigaye abibona nk'abana biwe kukaba nkako atubwira ko haheze imyaka 15 avyorora. Vyishi muri byo bifungura inyama kubwo imyaka myinshi yari yarakoze mu ishyirahamwe rikomeye. Ngendera Albert avuga ko agerageza kuronka ivyo abigaburira. Ni mu gihe avuga ko nk'ingona imwe ifungura ibiro biri hagati ya 5 na 10 mu minsi 3 ariko rero aho biba ntihashemeye. Uretse ko abitungiye hagati mu mihana y'abantu navyone ntivyagukiwe nkuko bikwiye. Uyu munyamahanga twahuriye aje kwinezereza asanzwe anabimenyereye kubibona agira ati
Babuku tspas pour beaucoup d'animaux en fait on voit
un kibanza gikwiye kubikoko vyishye nkibo ubu turabona ingona y'imetero 2 ikajyama ku metero 2 ntihakwiye bonumengo zirashavuye zirakeneye ikibanza gikwiye. Ninguge twabonye nta masaganirizo ifise irashavuye kandi umengo irayinze. Ni gufasha uyu mugabo yagize icyumviro cyiza kuko nta kibanza gikwiye. Uretse uyu munyamahanga n'ababanyi bangendera Albert basaba leta ko yo murosa ikibanza gikwiye cyo kubitungiramwo. Mu bushikiranganje bw'ibidukikije ibisagara no gutunganya amatongo bavuga ko bakiriko bariga kubikenewe kugira bamushigikire. Umuryango wa Albert Ngendera uvuga ko wobishima cyane kuko ari nkiragi kuri bo. Uyu ni umukenyezi wiwe.
Kuko ni ibintu twatunze dukunda kandi ibintu twiyumvamo dutekerezwa kubikurikirana nkuko nawe yabikurikirana. Kuko azo bariraga dusigiye avuga ati mubikurikirane naho yova tukabigaburira kujya abigaburira kuko turazi neza ukuntu abigaburira turazi iminsi bijya turazi ukuntu bibayeho tuteza kubyitwararika gushika habo zo duhera itongo tubitongeramo.
Hagataha tubasomere ibyanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook na site web y'Ijwi rya Amerika. Duhere kuri uyu avuga ati uyu mushinga ntahe araciye ubwenge kandi arakwiye gufatwa mu mugongo. Uyu nawe ati uwo muvyeyi ndamukura inkofero. Hari n'uyu avuga afatiye kukubitinya ati narahuye n'ingona itarakura cyane mu 2011 muganubu ndaciruka. Dusome n'uyu avuga ati nivyo ntibisanzwe ariko bitimuriwe mu kibanza bwikwiranye navyo bizohava biteza umutekano muke. Hari n'uyu avuga ati ahubwo ateye ubwoba cyane ibintu nk'ivyo mu rugo ha mba naromotse ndi umwana wiwe n'ukuntu ntinyi inzoka nyene. Uyu nawe asa n'umwishura ati keri bikoko byarabana n'abantu kandi n'abantu mbona duhindukana turi bamwe tera imbere mutama tubandanye n'uyu avuga ati uyo muntu n'umunyamageza pe ntawo bitaniye no guterekera kwabakera mwibaza ko byoroshe kubigaburira na burya byinshi bikunda inyama mwibaza azikura he ha amakenga hari n'uyu avuga ati ahubwo nibamutinye nivyo none yabigenjeje gute kugira ngo ntibimuje ahubwo ababanyi baragaba uyu nawe yanditse ati mana we kwateye ubwoba ntibisanzwe pe dusome n'uyu yanditse ati komera mutama mugabo waraduhishije imiti canke akandi kabanga ukoresha kugira ngo mubane neza uyu nawe ati ababanyi nibamutinye birumvikana abana nibitinyitse pe nanjiwe sinohaturukira kuko ubwo bworozi nubwihebye n'ukuri turangirize kuri uyu yavuga ati uyu mutama akwiye agashimwe kukingira inyamaswa kurusha abandi leta nayo ikwiye kumufata mu mugongo mu kumuha ikibanza cagutse eka mbere no kumufasha mu bifunguro byavyo kuko ndabona byo ntahamagara bamukera rugendo ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Jugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ejo aho ukera kwa gatano Emerson Mnangagwa ara yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe hazorahira mabanga y'umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza ca Zimbabwe ku mugoroba w'ejo niho Emerson yahunguka ava mu gihugu ca Afrika yepfo aho yaramaze imisi yarahungiye vy'imfata kibanza amaze gukomborwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu y'icegera c'umukuru w'igihugu n'uwahoze arongoye Zimbabwe Robert Mugabe menyesha makuru wa etu mugenzi wacu Edi Gwema yarakurikiranye hagufi ivyihunguka ryiwe abitubwire
mu ijambo rigufi yavugiye hanze y'ingoro y'ishyaka za NUPF Mnangagwa yagize ati uyu munsi ubaye indi ntangiriro ya demokarasi mu gihugu yijeje abanyazimbabwe ko agiye guharanira guteza imbere ubukungu amahoro n'umurimo mu gihe cy'imyaka 37 Emerson Mnangagwa yari ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Mugabe kandi yari umwe mu bamurwanira ishyaka bakadasohoka ishyaka akomokamo rya ZANU-PF ryatangaje ko ari ugiye kuyobora igihugu nyuma gato Robert Mugabe wari Perezida w'icyo gihugu amaze gutangaza ko yeguye ku mirimo ye amakuru yiyegura ry'uyu mukambwe w'imyaka 93 wari umaze imyaka 30 ayobora Zimbabwe yatangajwe na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Jacob Mundenda kuwa kabiri mu ibaruwa yegura yandikiye Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Mugabe yagize ati jewe Robert Gabriel Mugabe nkurikije ingingo ya 96 y'itegeko nshinga rya Zimbabwe ntanze ubwegure bwanjye kwegura kwa Mugabe kwabaye nyuma y'amasaha make abagize inteko ishinga amategeko muri Zimbabwe batangije ibiganiro ku ngingo yo kumwirukana ku butegetsi nyuma yuko igihe ntarengwa yari yahawe kugira ngo yegure cyarangiye atabikoze Emerson Mnangagwa yagarutse mu gihugu avuye muri Afrika y'Epfo nyuma yuko yirukanywe ku mirimo ye ya Vice Perezida na Bwana Robert Mugabe. Kwirukana Mnangagwa ni nabyo byabaye imbarutso y'igisirikare gufata icyemezo cyo gusa nkaho gifasha ubutegetsi biviriyemo Mugabe kwegura ku mirimo ye. Mu cyumweru gishize igisirikare cyafungiye Mugabe iwe mu rugo gisaba ko Mnangagwa yasubizwa mu mirimo ye ahubwo Mugabe akaba ari we wegura. Inkuru z'ibi byose yaturutse ku kuba Mugabe yarirukanye Mnangagwa wari vice perezida w'ukunzwe bikomeye n'igisirikare gishinja Mugabe gutatira igihango. Kwirukana Mnangagwa byafashwe nkaho ari amahirwe Mugabe ahaye umugore we Grace w'imyaka 52 yo kuba vice perezida kandi adakunzwe. Babonaga ko ibyo ahanini bigamije ko uyu mugore yazasimbura umugabo we ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Kuva mu myaka ya za 80 Mnangagwa yakoze imirimo ikomeye harimo kuba yarakuriye urwego rw'ubutasi nyuma aza kugirwa vice perezida mu mwaka w'2014 nyuma yuko Mugabe acanye umubano n'uwo Mnangagwa yasimbuye ariwe Joyce Mujuru wahindutse umwanzi gica wa Mugabe. Munangangwa yavutse mu mwaka w'1942 avukira ahitwa Vishavane mu gihugu hagati, akomoka mu bwoko bw'abashona. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatanu Munangangwa aribwo ari burahirire kuyobora igihugu.
Hakoze mgenzi wacu Edi Gwema Mutinone Emerson Munangagwa niki muri byagiye biramuranga bitandukanye muravyumva mu nkuru mumenyesha makuru y'ijugi ya Amerika muri Afrika y'Epfanita Paul isubira mu Kinyarwanda na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Mu gihe cy'imyaka 37 Emerson Munangagwa yari ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Mugabe kandi yari umwe mu bamurwanira ishyaka bakadasohoka muri Zimbabwe rwagati mu ntangiriro z'uyu mwaka. Yabwiye ikoraniro ry'abarwana shyaka baza n'UPF ati ZANU-PF ni ishyaka ryejejwe, izayobora yongere iyobore, abayirwanya bazakomeza gusakuza, ariko ZANU-PF izaguma ku butegetsi. Hamwe na Bwana Mugabe tujye mbere, hamwe na ZANU-PF dukomeze urugendo. Mu mezi make ariko imvugo yarahindutse. Emerson Munangagwa wirukanwe ku mwanya wa vice perezida yahimbwa akabyiniriro k'ingona kubera amayeri ye mu gutegura no kugaba ibitero shuma mu rugamba rwo kubohoza Zimbabwe. Ni uri inyuma y'abahamagarira Robert Mugabe kwegura. Mu itangazo yoherereje abanyamakuru kuri uwa kabiri yagize ati nabwiye perezida ko ibibazo bya politiki n'ibisabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu atari ikibazo hagati yanjye nawe, ahubwo biri hagati y'abaturage na perezida Mugabe. Abaturage ba Zimbabwe ntibigeze barya indimi kuri ingingo. Kuri njye ijwi ry'abanyazimbabwe ni ijwi ry'Imana, kandi bagaragaje ko batagifitiye icyizere ubuyobozi bwa Perezida Mugabe. Mu cyumweru gishize igisirikare cyafungiye Perezida Mugabe we mu rugo gisaba ko Munangagwa yasubizwa mu mirimo ye ahubwo Mugabe akegura. Inkuru z'ibi byose yaturutse ku kuba Mugabe yarirukanye Munangagwa wari vice perezida we ukunzwe bikomeye n'igisirikare gishinja Mugabe gutatira igihango. Kwirukana vice perezida byafashwe nk'aho ari amahirwe Mugabe ahaye umugore w'imyaka 52 kandi udakunzwe yo kuba vice perezida kazamusimbura. Icyakura Munangagwa nawe si umwana. Kuva mu mwaka w'1980 yakoze imirimo ikomeye harimo kuba yarakuriye urwego rw'ubutasi. Yaje kugirwa vice perezida mu 2014 nyuma y'uko Mugabe acanye umubano n'uwo Munangagwa yasimbuye ariwe Joyce Mujuru, ubu wahindutse umwanzi igice wa Mugabe. Kurahira kwa Munangagwa birasa nk'ibyahoshe umwiryane wo kumaranira ubutegetsi mu ishyaka. Igice kimwe kigizwe n'ababohoje igihugu bahindutse abanyapolitiki kiwe na Munangagwa wubatse izina mu 1965 umwaka Grace umugore wa Mugabe yavutsemo. Ikindi gice cya G40 cyangwa G40 kiyobowe na Grace kandi kigizwe n'abakiri bato batonye cyane kuri Mugabe. Ese bamwe mu bayobozi muri Zimbabwe bafata bate Emerson Munangagwa? Chris Mutsivango kuri ihuriro ry'abavuye ku rugerero barwanye intambara yo kubohoza igihugu yatangaje ko ashyigikiye Munangagwa. Ashinja igice cy'abakiri bato kuba aricyo cyatumye ubukungu bw'igihugu bukomeza gusubira hasi.
They have no idea of how to run a modern state.
Ntibazi uburyo leta y'iki gihe iyoborwa. Bangiza ubukungu mu buryo bukomeye. Ariko icyo ubuyobozi bwacu ababohoje igihugu twakoze ni ugusubiza umutima n'aba baturage ba Zimbabwe, kuko bashaka kuyoborwa n'abantu babarwaniye bakababohoza. Kandi igihe twavugaga ko hari ibitagenda kubera Mugabe n'umugore we biyambaje abakiri bato bari muri G40 bashaka gusenya igihugu. None Munangagwa we yafatwa nk'umwuka mwiza abanyazimbabwe bagiye guhumeka. Incabwenge za Zimbabwe zizi neza ko ari wahagarikiye ubwicanyi bw'ikiswe Gakurahundi, aho abasirikare barimbuye abanyapolitike n'abo mu bwoko bw'abandembere b'abasivile batari bashyigikiye ZANU-PF mu myaka y'1980. David Mora wigisha muri kaminuza ya Johannesburg avuga ko ibyo Munangagwa yakoze mu ruhando mpuzamahanga bigaragarira mu ntambara y'ubutita ubwishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ryateraga inkunga abarwanya Perezida Mugabe agira ati mu buryo bwose bushoboka Munangagwa ni mubi kurusha undi wese, dore niwe wateguye anayobora ubwicanyi bwa Gakurahundi. Kubera ko Ubwongereza na buri wese bari batewe impungenge cyane no kubona ANC ikoze ikirenge muri Zimbabwe, kandi ANC yari ishyigikiye ZAPU. Margaret Thatcher n'inshuti ze batekerezaga ko ANC ishyigikiwe na SACP n'Uburusiya. Ubwo rero byari ingenzi cyane ku burengerazuba bw'isi gusenya ZAPU. Yari akunzwe cyane icyo gihe kandi birashoboka ko n'ubu ariko biri. Kuva Munangagwa yirukanwa yabaye umuntu usanzwe, ariko mu ijambo yavuze ku wa kabiri yumvikanye anenga cyane ubutegetsi buriho avuga ko bwamunzwe na ruswa, abunenga kudashobora ubunebwe no gutakaza indangagaciro mu mico no mu mibanire. Ariko wakwibaza uti kucya bivuze ubu gusa? Byashoboka ko yashatse kwigaragaza mu myaka ibiri ishize mu kiganiro n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ubwo yavuganaga ishema ryinshi kwanezezwa n'akabyiniriro ko kwitwa ingona The Crocodile. yagize ati ntijya mu biturage cyangwa mu bihuru guhiga ibyirya yirarwana cyangwa igahiga mu gihe gikwiye.
Harakenuye Claude Ganza Munyamagana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cy'u Rwanda, kabi nawe duceye dusozera ku ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze inshuti bakunze mwari ko muratwumviriza. Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tubatumire kubandanya mwumviriza izindi ntonde zitandukanye z'Ijwi ry'Amerika.